Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe nyedirwe mu basuza kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Oriane Tangisha, kandi baramukije mu mwese, ndabahikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Turabasaba kuzirikana ko iyo umuturage arangirijwe urubanza cyangwa izo mpapuro zindi, nibwo aba yumva abonye ubutabera, nibwo aba yumva ari mu gihugu kimwuba, nibwo aba yumva icyo wamusaba nawe nawe kora iki n'iki n'iki nawe akwiye kugitanga.
Uwo ni Johnston Businge, minisitiri w'ubutabera mu Rwanda, ubwo yarahizaga abahesha b'inkiko akabasaba guha abaturage ubutabera bukwiye.
Soko internet yahagaritswe kuri uno munsi wa kane, aho abategetsi bitegurira umunsi ugira kabiri w'imyerekano yo kwiyamiriza abategetsi ubutegetsi bwa president Faure Gnassingbé n'umuryango wiwe wose.
Ikigo cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikurikirana inkubi y'umuyaga yiswe Emma cyatangaje ko uwo muyaga urimo urenga Repubulika y'Abadominikano werekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko kizoshigikira izindi ngingo zishyiramo mpuzamakungu ONU kuri Korea ya Ruguru.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazikoraho mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na mugenzi wanjye Oriane Tangsha.
Urakoze Digwema. Tuyahere muri Afrika, muri Togo internet yahagaritswe kuri uno munsi wa kane, aho ni mu gihe abategetsi b'igihugu bariko bitegurira umunsi wa kabiri w'imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa president Faure Gnassingbé n'umuryango wiwe bumaze imyaka irenga 50 ku butegetsi. Ejo ku munsi wa gatatu, abantu amajana n'amajana babisabwe n'abayobozi b'imigambwe itavuga rumwe na leta bihaye amayira y'igisagara cya Lomé hamwe n'ibindi bisagara by'igihugu, basaba president Gnassingbé kuva ku butegetsi ikiringo cyo kirangiye mu mwaka w'2020. Abo banyagihugu bariko basaba kandi ko hoba inagugwa ry'ibwirizwa shingiro risubizaho ibiringo ntarengwa ko umukuru w'igihugu akwiye gutwara. Aho ni mu gihe mu mwaka w'1992 hari harashizweho itegeko ryashinga ibiringo umukuru w'igihugu yatwara, ariko se wa president Gnassingbé yitabye Imana muri aka kanya, akaba yari Eyadema Gnassingbé, yaciye ayifuta inyuma y'imyaka 10 rishizweho. Ku munsi wa kabiri, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Togo byaremeye itegurwa ry'ingingo yo kunagura iryo bwirizwa shingiro kugira hashigweho iyo ngingo iyerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu. Andi naho, ubukene ntangere hamwe n'ubutegetsi bubi bujuragiza abanyagihugu biri mu bintu bituma ugwaruka rw'abanyafrika rwinjira mu migwi y'intagondwa nka Boko Haram, El Shabab hamwe n'umugwi uharanira leta ya Kiyisilamu. Ivyo vyavuye mu itohozwa ry'imbonekarimwe ryakozwe n'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe iterambere ku isi. Icyo cegeranyo canditswe ku mpapuro 124 cyatunganyijwe mu kiringo cy'imyaka 2 cisunze ibibazo byabajijwe abantu 495 binjijwe mu migwi y'intagondwa. Icyo cegeranyo cyabajije ahanini ibintu 5 ugwaruka rw'abanyafrika gwemera kwinjira muri iyo migwi y'intagondwa ikora ibitero by'iterabwoba. Icyo cegeranyo kiravuga kandi ko kiravuga ku kuntu ugwaruka gwinjizwa muri iyo migwi hamwe n'ingorane ruhura nazo. Kirashikiriza kandi imigambi yo kugwanya ubutumwa butangwa n'izo ntagondwa hamwe n'imigambi yo kuzitira kugira ngo iyo migwi ntibandanye kwinjiza ugo gwaruka muri iyo migwi. Icyo cegeranyo kiragabisha kivuga ko ibikorwa by'iterabwoba by'izo ntagondwa bibandanye kwiyongera. Icyo cegeranyo kivuga kandi ko igitigiri kirenga ica kabiri c'abanyagihugu bose bo muri Afrika baba mu bukene ntangere, kandi ko ubushomeri ntangere bubahanze. Ivyo bivuga ko bavuga ko ari navyo bituma ugugwaruka gwemera kwinjira muri iyo migu y'intagondwa. Tukubitire muri Aziya, igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko kizoshigikira izindi ngingo zishiramo mpuzamakungu ONU zifatira ibihano igihugu cya Korea ya Ruguru kubera ingingo icyo gihugu cyafashe yo gusubira kugerageza ibindi bigwanisho ruhonyanganda. Umushikiranganji w'igihugu cy'Ubushinwa hajijwe imigenderanire n'amakungu Wang Yi uyu munsi wa kane yatangaje ari Paris ari Pekin nako kwinama mpuzamakungu ijejwe umutekano ikwiye gufatira ibindi bihano igihugu cya Korea ya Ruguru. Yung yavuze kandi ko ibihano hamwe n'ibiganiro n'igihugu cya Korea ya Ruguru byobangikanywa. Igihugu cy'Ubushinwa nico gihugu cya mbere gifitanye imigenderanire ikomeye n'igihugu cya Korea ya Ruguru hamwe n'amasezerano y'ubudandaji. Tukiri muri Aziya, kuruno musi wa kane sentare y'Ubuhindi yaciriye urubanza rwo kwicwa abagabo babiri bagiriwe kuba bagize uruhara mu gitero cha bombe ikomeye cyabaye mu gisagara cha Mumbai kikica abantu 250. Feroz Abdul Rashid Khan na Tahir Mershan baciriwe urubanza rwo kwicwa. Uwundi mugabo yagize uruhara urukomeye muri cyo gitero ni Abu Salem, we yaciriwe urubanza rwo gufungwa burundu. Aho ni mu gihe Salem yari yarahunze igihugu cy'Ubuhinde nyuma y'icyo gitero, aho basubizwe inyuma ku nguvu n'igihugu cya Portugal muri 2005 mu ngingo yasabye ko atokwicwa. Umushikiranganji wa leta ya y'Ubuhindi Ojal Nikam yatangaje ko Salem hamwe n'uwundi agira kane Karish Kun bahawe igihano cy'umunyororo ubuzima bwabo bwose kandi ko umugabo agira gatanu muri ico gitero yaciriwe imyaka 10. Uretse abantu bitavye umuremyi muri ico gitero, abandi 400 barahakomerekeye muri ico gitero camaze amasaha 2 kizana akajagari muri ico gisagara. Murantunga duherereze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kigo cya Amerika kijejwe gukurikiranira hafi ibihuhusi cyatangaje ko igihuhusi Irma kiriko kirarenga igihugu cya Republique Dominicaine gitumbera leta ya Floride muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko gishobora kuba kigiye gutikiza inganda. Bavuga ko kiri ku rwego rwa gatanu. Icyo kigo cya Amerika kijejwe gukurikiranira hafi ibihuhusi cyatangaje kandi ko naho muri aka kanya icyo gihuhusi kiri kure y'inkombe y'igihugu cya Republic Dominicaine, imiyaga ikomeye cyane, imvura y'isegenya, imyuzurane bishobora kugiramira abanyagihugu b'icyo gihugu. Icyo gihuhusi biritezwe kandi ko kigiye guca ku mazinga ya Turk Airs Caicos na Bahamas. Irma imaze guhitana abantu 8 muri Saint Martin n'uwundi umwe muri Barbuda.
Iyo mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Uburundi bwatangiye kwakira impunzi zitaha ku bushake bwazo zari zarahungiye mu gihugu cya Tanzania. Kuri uyu wa kane hatahutse Abarundi 301 bavuye mu nkambi ya Nduta mu karere ka Kibondo, aho ni mu ntara ya Kigoma. Ku mupaka mu ntara ya Ruigi, abo Barundi bakiriwe n'intumwa za leta y'u Burundi ziherekejwe n'abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bakorera mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana mu ntara ya Ruigi.
Ibimwumva bihinda n'ibiduga byari bizanye Abarundi bangana 301 bari bahungiye mikambi nduta mu gihugu cya Tanzania ku mupaka w'Urundi na Tanzania yitwa Mabamba muri district ya Kibondo intara ya Kigoma. Intumwa za leta y'u Burundi n'abakozi b'ishyirahamwe gita y'impunzi hase bari bagiye kubategera mu kuruka ibiduga. Abo Barundi barangwa na kamwemwe Emmanuel Maganga, mukuru w'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania, yari yaherekeje Abarundi yatubwiye intumbero y'icyo gikorwa.
Zoezi la kukabidhi
igikorwa cyo gutahura Abarundi babyishakiye kiratanguye. Nashikirije icegera cy'umushyirahamwe w'intara yo hagati y'u Burundi igitigiri cy'abangana 301 batashe, kigwa kizobandanya gushyira mu kwezi kwa 10 aho igice cya mbere kizoba kirangiye 607 bazoba batahukanye. gice cha kabiri kizoca kibandanya kujyo ukwezi kwa 12 kuzorangira abiyandikishije bose batashe
mu December mwaka huu.
Bamwe muri abo barundi bahungutse nabo nyene bagize ico bavuga ngo deriva ndorere yamuka muri komine ya Gisuru.
Ubuzima bwo mu nkanda ugabwari bumeze neza njya twaronka nabi nabi nyene twari tumerezwa na tugize mugaso kuva kandi ngo nishe kidukuyeyo hanini tuvanywe no kugira ngo tuze kubaka igihugu cyacu ku buryo hari amahoro yemwe n'abandi nyuma ariko baravuga ko baroze.
Amosi ya Kizimana mugenzi waramunganira
jewe cyatumye mpitamo gutaha nuko ndabonye mu gihugu cy'amavukiro ari heza kandi atakindi igihugu kiroza kinsumbira igihugu ndavukiyemo. Ndifuza rero kuza gufashanya na bene wacu bemwe iki gihugu gufashanya mu iterambere ry'igihugu cyacu. Akamo nteye abasigaye inyuma twifuza mu gihugu cy'amavukiro nabo nyine bari kuba yandikisha kugwishi n'uroba atiye byiyumvamo ndize neza niyamara kubona twasohoye akavubu noneho tugasohora salama nabo nyine afite icyigiro kandi yarifuza cyane kuza kubaka igihugu cy'iwabo. Nta muntu ari mu buhungiro abunezererwa bose bagomba gutaha muri make nkora.
Ndarumariye Maria yivugira ko atazi n'ico yari yarahunze.
Nta kintu nje nanabwiye munga nabona hari amahoro maze gushikayo mbona n'ubundi numva bagoma hari amahoro. Umwana wanjye nari nasizimo ni nawe yambwiye mbere ati nintutahe. Hanyuma rero niko kwiyumvira tujewe gushikiyo n'amaguru sinohashika turarindira turasenga tuja tubona Imana irabikoze baratuzanye.
Terence Nayiraje umuyobozi mwishikira mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu niyo yari yaserukiye leta yatubwiye uko abarundi bakigwa n'ico leta igiye kubafasha.
Nyeri Kibero Petero nkumva yafashe ingingo yo gukingira amatungo yabo n'amatongo yabo ari ngaho aho kurima barahafise. Ica kabiri dufashanya n'abashoboye mpuzamakungu ha FAO uradukitani buto hanyuma ishobora kuzakunga uhashere irabatekera ibizobatunga mu mezi atatu. Icyo gihe nawe nibwo yatasuye urazi ko tuba twatanguye kwimbura. Hariho abashika hafi 200 bavaha mu ntara ya Ruyigi na hafi yaho hakaba n'abandi bashika 110 bashabarangurura hariya mu kigo cyo mu Kajaga bandikwe bashaka batakura mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura bitarirare ibi bikorwa bikazobandanya mu mwaka.
Tony Raiza umunyamabanga nshingwabikorwa ajeje ibibazo by'impunzi mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania yatubwiye ko ibikorwa byo gutahukana impunzi bavyifuza kizohora gitunganywa. Itariki 12 za kuno kwezi yatubwiye ko hateganijwe gutaha abangana 500 cyo kimwe n'itariki 19 kwa 21 za kuno kwezi hadekanywa gutahukanwa 132 na itariki 25 hazotaha 666. Tony Raiza yatubwiye ko ico gikorwa kizobandanya uko gushika itariki 11 z'ukwa 10 ari igice cya mbere kizoba giheze ku buryo abarundi 670,000 babisabye baba batashe. Icyo gice kizokurikirwa n'igice cya kabiri kizorangirana n'uwa 31 Kigarama aho abarundi biyandikije 12,000 bazoba batashe. Mu Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Nubwo hari impunzi z'abarundi zirimo zitaha, hari abandi bavuga ko icyatumye bahunga kitaravaho. Uyu yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera Arusha muri Tanzania, Pierre Claver. Niyo nkuru
jewe sishaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera, nahunze umutekano muke hamwe n'intwaro mbi. Ije rero ntibirahera jewe sinahunze ubukene sinahunze inzara nubwo ntahana kunguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga. Mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bifuza gutahara baje guhera mu kwa mbere bivanye n'inyigisho bari barugeze ayo mahera atasharo nk'amadolari 60 hamwe n'imfungurwa z'amezi atatu. Urumva cyavuga ati sangende gutwara y'i Burundi, urumva n'inyigisho nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutangwe 2015 umubye gutanka byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'12/16. Ubu hari kwarata abaje guhera mu kw'11 kuduga nta yindi abaje tera nta n'umwe arataha.
Tunyarukire mu Rwanda. Kuri uyu wa kane Minisiteri y'Ubutabera yarahije abahesha b'inkiko bashya basaga 140 mu gihugu hose. Bwana Johnson Businge, Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya Leta, yabasabye kuzirikana inshingano zabo bagaha abaturage ubutabera uko bikwiye aho kuguma gusiragiza abaturage. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Eric Bagirubusa.
ndahiye ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko
abahesha b'inkiko batari umwuga bashya basaga 140 mu gihugu hose baratambuka burumwe imbere ya Bwana Johnson Businge ministre w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta barahirira inshingano nshya zo kurangiza imanza aho bakorera mu tugari Bwana Businge mu mpanduro yahaye aba bahesha b'inkiko batari umwuga harimo guha ubutabera abaturage uko bikwiye
igihe muri mu gikorwa cyo kurangiza imanza ibyemezo by'inkiko n'izindi nyandiko mugomba kurangiza turabasaba kuzirikana ko iyo umuturage arangirijwe urubanza cyangwa izo mpapuro zindi nibwo aba yumva abonye ubutabera nibwo aba yumva ari mu gihugu kimwuba nibwo aba yumva icyo wamusaba nawe nawe kora iki niki niki nawe akwiye kugitanga iyo bitagenze bityo bwo tukaguma tumusaba icyatanga we icyadusaba gutanga ntakibone ubwo urumva iyo mibare ibibaze nabi
Muri uyu muhango kandi Bwana Businge yongeye kwibutsa abahesha b'inkiko batari umwuga kugendera kuri cyari cyo cyose gifite aho gihuriye na ruswa
ndabibutsa ko mudakwiye kwakira ibihembo ibyo ari byo byose biturutse kuwo mugiye gukorera iyi mirimo kuko muri abakozi ba leta kandi muhemberwa imirimo mukora uburyo igihembo wakita ubwo ari bwo bwose uburyo wakibatiza izina rya ryo ryose twebwe dusanga igihembo icyo ari cyo cyose umuntu yatse kugira ngo ajye gukora aka kazi cyitwa ruswa n'ibifite agisano nayo kabone niyo bakiguha utagisabye utekereza ko cyitwa ruswa kabone niyo warangiza gukora akazi kawe nimugoroba bakakuzanira isake mu rugo yo kurya iyo sake nayo tuyita ruswa
kimwe mu bishyirwa mu majwi na bamwe mu bahesha b'inkiko bavuga ko bituma barya ruswa babishingira ku mushahara biti nica ntikize bafata ku kwezi babihuza n'inshingano bafite n'ibyo bakeneye bagasanga bidahura kugeza ubu umuyobozi w'akagari cyarimwe n'umuhesha w'inkiko utari uw'umwuga arahembwa 180,000 by'amafaranga y'u Rwanda bavuga ko atajyanye n'ibiciro biri ku isoko icyakora madame Martine uruje n'ushinzwe serivisi z'ubutabera bw'abaturage muri ministeri y'ubutabera we siko abibona asanga kwakira no kutakira ruswa bitashingira ku ngano y'umushahara runaka umuntu yabahembwa
ibyo ngira ngo biterwa n'umutimanama w'umuntu n'ubunyangamugayo kuko tugiye mu byerekeranye n'abantu bakira ruswa ntabwo tuzasanga bakira ruswa ari abahembwa umushahara muto hembwe umushahara munini n'abadafite n'ibibazo wenda navuga by'ubukungu ntabwo bibabuza kurya ruswa
ikindi ministeri y'ubutabera isaba abahesha b'inkiko batari umwuga ni ugushyiraho umunsi wihariye mu nshingano zabo bakawuharira kurangiza imanza ubutegetsi bugasaba ko abahesha b'inkiko badakomeza gusiragiza rubanda
ibi nabyo ni ibintu abantu bakwiye kwibaza ibonye umuntu yirutse ku mahesha y'inkiko inshuro eshanu utekereza ko n'ibindi bikorwa byose bamwirukaho hari abantu bavuka bitwa babwiruka akaguma yiruka bakuwa mbere kugeza kwa gatanu w'umushaka wese akagomba gushaka igare cyangwa moto kugira ngo amugereho turasaba ko ibikorwa byo kurangiza imanza bidahinduka ibikorwa bikorwa ari uko habonetse umwanya turashaka ko biba ibikorwa bikorwa kubera ko bigomba gukorwa nk'uko ibindi byose umuyobozi ubifitiye ububasha abuhawe nonaha agomba kubikora
abahesha b'inkiko barahiye basimbura bagenzi babo birukanywe mu gihe iri mu minsi ishize bazira imyitwarire idahwitse mu gihugu hose mu kiswe turu di Rwanda bahawe inshingano nshya zisa n'iziremereye ufatiye ku kuba benshi muri bo nta bumenyi bafite mu mategeko Ministeri y'ubutabera ntibifata nk'imbogamizi kuko nabo bazajya barangiza imanza zoroheje zaciwe n'abunzi gusa bagakomeza kugira icyo bayisaba
icyo tubusaba ni ukutuba hafi nk'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakatugira inama aho bishoboka natwe twiteguye gushyira mu nshingano ibyo twarahiriye icyo twagiye tugiye gukora ni ugufasha abaturage b'u Rwanda kugira ngo tubafashe gutera imbere
kugeza ubu ministeri y'ubutabera barura abahesha b'inkiko batari ab'umwuga basaga 2,500 mu gihugu hose n'abandi b'umwuga bari hejuru ya 400 ku buryo bose hamwe barengaho gato 3,000 ubutegetsi bwishimira bidasubirwaho akazi k'abahesha b'inkiko ku kigero cyo hejuru ya 90% imibare ya ministeri y'ubutabera iragaragaza ko mu ngengo y'imari ishize barangije imanza zisanzwe zirenga 2,500 mu gihugu mu gihe imanza z'inkiko gacaca zo zarangiye zibarirwa mu 2,021 n'imisago ni ukuvuga ko abahesha b'inkiko batari ab'umwuga ubutegetsi bubi bitezeho kurangiza undi murundo w'imanza zisaga 15,000 zasizwe n'inkiko gacaca ni mu gihe inkiko gacaca zafunze imiryango mu 2012 ziciye imanza zisaga 2,000,000 mu gihe gitariko nanone zinaningwa ko zasize undi murundo w'ibibazo kubera zakozwemo abadasobanukiwe iby'amategeko ahabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Nyuma y'igihe kirekire hava izuba ryinshi mu bice binyuranye by'igihugu, imvura ya mbere yaguye mu gace ka Bugesera yasize iheruheru abaturage bo mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera. Imyaka yiganjemo urutoki yose yaraguye, amazu nayo atari make arasenyuka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yasumta kaboye.
Imvura yakobotse nkara hakurya ibidasanzwe umuyagura hurutse numva ngo rongo pane turapfuye birarangiye insina nta nuzongera kurya kwisima uwariye yarariye wundi bunu kwihanagura muri make kuko niho turagiriye havaga ibyo bitoki ari abatara bakabona aho gatobe
nuko amazi tune maraguru kurya ibyo byose twavuga tutumva iki ni kiza ntabwo twavuga ngo ni imvura isanzwe ntaga ari umugisha ngo yaje ari imvura
ibiyaga biragumya biriruka nka byirukanka inzu enfiri yahoze aho dufite insina dore byose no kubimeza
aba ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera bavuga ko baraye babonye imvura idasanzwe ni imvura abaturage bemeza ko yarimo umuyaga ukabije iyi imvura iguye abaturage benshi biteguraga kwinjira mu gihe cy'ihinga cy'umuhindo gitangira kuva mu kwezi kwa cyenda kikageza mu kwezi kwa cumi na kabiri ije nyuma y'amezi menshi yaranzwe n'izuba rikarishye ariko uburyo yaguyemo abaturage baravuga ko bitabaye icyizere cyo kuzagira icyo beza mu gihe yaramuka ikomeje nk'uko yatangiye
uri umwaka ushize nabwo twabaye n'ikibazo cy'izuba tugize ngo tugiye kuva ngo umuntu wenda yabasha kubona igitoki nibwo haje uno muyaga n'urubura insina zose zishirira hasi
ariko jyeho ariko navuze nti Imana nti mwijuru hari Imana nta kindi
ni inzara kubera yuko uyu musaza aho hirya bitabiregeye ha hano hepfo afite urutoki ruva hari rukamanuka hasi ariko rwaguye nta nsina nimwe ihagaze twatungaga n'igitoki duhane nta myumbati tukeza urabona ko uyu musozi hari antu wageze ubona umwumbati ni kibazo gikomeye cyane abaturage mu ninzara nyine nta bindi bikurikiraho
ibi bibaye mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe gitangaje ko imvura y'umuhindo iteganijwe muri iki gihe cy'umuhindo izaba ihagije nk'uko bitangazwa na John Ntagada Semafara umuyobozi w'iki kigo
ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere ariyo Meteo Rwanda kinejejwe no gutangariza abaturarwanda bose ko imvura y'umuhindo iteganyijwe izaba ihagije hisanzwe igwa mu gihe byiza
uyu muyobozi asaba abaturage kwizera iteganyagihe bagezwaho abaturage bamwe baracyakemanga ukuri gutangwa n'iteganyagihe
iteganyagihe turabyumva turabikurikirana kuri radio babivuga ariko ikibazo nk'uyu muyaga uburyo waje byaje ari ibintu bitunguranye ntacyo nacyo gihindura ngo kuri uyu muyaga se uburyo waje ko ntacyo wawukoraho ikizi kuri uko umuyaga waje rwose uburyo waje wanabonaga ko imvura itanariho ariko ukuntu yirundarunze hakaza umuyaga n'urubura nibyo byadutunguye mu bushobozi bw'Imana nta ukuntu umuntu yabigenza
mu murenge wa Ntarama mu karere k'i Bugesera imvura idasanzwe n'umuyaga yangije imyaka n'amazu y'abaturage amazu agera kuri 23 arasenyuka naho imyaka myinshi yiganjemo urutoki rurago asumta kaboye Ijwi rya Amerika akarere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba
dusubire mu Burundi zahabu isigayiza ku mwanya wa kabiri mu byinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu ibyo byatumye leta ishinga ikigo gishya cyita ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
kubashinzwe ikigo cy'igihugu BM kigiye gucukurwa n'urudandazwa rw'ubutare n'agataka haraheze umwaka umuyobozi mukuru w'ico kigo yemeza ko umuhimbo wiyongereye ku rugero runini cyane nk'akarorero k'ubutare bita trois thèmes mu gifaransa aribwo castellite coltan na wolframite umwimbo wavuye ku biramajana ane byonyine mu kwezi uja ku matoni 80 yose n'imiburiburi muri ico kiringo nyene ibi byatumye amafaranga igisata cy'ubutare n'agataka cinjiza mu kigega cya leta ajya ku rugero atari bwaje ko na rimwe ku Burundi bwitwa izina Jean-Claude Ndwayo umuyobozi mukuru wa OBM
akarero nubaha ko mu gice cya mbere cy'uyu mwaka byari bimaze kugaragara yuko inzahabu zigira kabiri mu bintu byinjiza amahera y'agaciro mu gihugu inyuma ya kawa inzahabu nicyo kintu kizana amahera menshi y'igihugu cy'u Burundi gishora hanze ariko ivyo ntizari bwigere biba ndetse ntibwanaharugwa no ku bundi butare turabona yuko ubutare busigaye bushorwa hanze ari bwinshi ugereranije n'iminsi iheze nk'ubu turi mu kwezi duhejeje kwezi k'umunani twaramaze kurenza kure niyo amahera igisata cy'ubutare cyahora cinzira mu mwaka wose
imwe mu mikenyuro yatumye ikigo BM gishika kuri iyi ntambwe ni ugukwiragiza abakozi mu gihugu cyose
ikintu cyose kiva ku ntumbero n'ihangiro ego ibyo bikorwa byarakogwa mugabo ugasanga bikorwa n'inzego za leta bashaka ariko inzego za leta zidafise uburyo buhagije ugasanga bakorera ngahe Bujumbura badafise ababaserukira hagati mu gihugu bashobora kubakurikirana mu bikorwa byabo bya misi yose ko ico gihe umuntu yabakeneye kugira fraude yarabona ati babandi baduze amazi kubona ko baduze agaca hagarika haheze iminsi mikeya akabona ko bamanutse agaca basubira ariko ubu ikigo BM kimaze kujaho hakabaho kwigisha no kuja inama n'abajeje intwaro ubutungane kwivuna bansi umutekano twaragiye hamwe turaraba icyo umuntu wese yokora kugira ngo ubwo munyonyezi ujanye no gushora hanze itunga ry'igihugu bicaye mu mategeko kuntu bwohera duca turungika abantu bazakorera mu gihugu hagati ubu mu gihugu cy'u Burundi turafise ibigo bitanu bito bito biduserukira
iruhande y'ibi bigo n'ibihano bihabwa bimba n'abadandaza ubutare bidaciye mu mategeko ni ruhasha
yaba uriko arimba amatafari yaba ariko arimba ikariyeri cyangwa amabuye ari uriko arimba inzahabu cyangwa ikorota ndetse ubutare bwose n'icyose kiva mu kuzimu kijanye n'ubutare n'agataka ibihano ni bimwe hariho ibihano ubwa mbere biri mu gitabo mpanabyaha iruhande y'ivyo hariho umunyororo uva ku myaka 10 gushika ku myaka 20 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 200 gushika ku miliyoni 300 ku muntu wese anyegeje nibigira nkana ubutare bushasha yubuye harategekanijwe umunyororo w'imyaka iva kuri 5 gushika ku 10 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 50 gushika ku miliyoni 100 canke ndetse akaronka igihano kimwe muri ivyo ku muntu wese akora ibikorwa byo gutata harategekanijwe umunyororo w'imyaka 5 gushika ku myaka 10 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi miliyoni 10 gushika ku miliyoni 20 umuntu wese ahinduye inzandiko zijanye no gutanga impusha muri rusange ibihano bijanye n'ubutare n'agataka ugize fraude muri ivyo bintu ni bihano bihanitse cyane
gushika ubu Burundi bushobora hanze ubwoko bw'ubutare bushika kuri bune ni Caterite Cotan Woframite hamwe n'inzahabu ariko hari n'ubundi butaratangura gucukurwa abahinga bamaze kubona ko buri mu butaka bw'u Burundi harimo umujumbu ifeza nikere n'ubutare bita terre bwatanguye gucukurwa n'ishyirahamwe ry'abongereza mu minsi heze eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko.
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ngo ndumirange.
Hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe.
Eh. Kandi mwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri mihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
kanya turaba tugeze ku musozo w'ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere y'uko dutandukanaho reka Uriane itanga ishaka yongera twibutse zimwe mu ngingo z'inyuzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edith twavuye ko muri Togo internet yahagaritswe kuri uno munsi wa kane aho ni mu gihe abategetsi b'igihugu bariko bitegurira umunsi wa kabiri w'imyirekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Faure Gnassingbé n'umuryango we wose mu gihe abanyagihugu bavuga ko intwaro y'imyaka irenga 50 ibarambiye. Ubukene ntangire hamwe n'ubutegetsi bubi bujuragiza abanyagihugu biri mu bintu bitumwa ruko rw'abanyafrika rwinjira mu migwi y'intagondwa nka Boko Haram, Al-Shabab hamwe n'umugwi uharanira leta ya Kiislamu. Ibyo byavuzwe mu itohozwa ry'imboneka rimwe ryakozwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onibijejwe iterambere ku isi. Handi naho igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko kizoshigikira inzindi ngingo z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU zifatira ibihano igihugu cya Koreya ya Ruguru kubera ingingo icyo gihugu cyafashe yo gusubira kugerageza ibindi bigwanisho ruhonyanganda. Twabwiye ko kuri uno munsi wa kane kandi sentare y'igihugu cy'Ubuhindi yaciriye urubanza abagabo babiri bagize uruhara mu gitero cyahitanye abantu 250 kigakomeretsa abandi 700.
Shuti mwarimu duteza amatwi ahaniho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya kari ya gatanu mwari kumwe nanjye Edirwema
na Oriane Tangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.